Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 26 ukwezi kwa 11 umwaka w'2018. Ku mirongo migufi kugera saa 2 mudukurikire kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Kandi mushobora no kudukurikira kuri FM mu Rwanda 104.3. Amakuru: u Rwanda ruritegura irushanwa mpuzamahanga rya ping pong.
Hakazamo Seychelles, Madagascar, Île Maurice, Somalia, Ethiopia, Uganda, Sudani. Navuga ko ari amahirwe kuko ni bwo bwa mbere habaye irushanwa nk'iringiri mu rwego rwacu.
Uyu ni Enoch Bahati, umunyamabanga w'ishyirahamwe rya ping pong mu Rwanda. Naho mu Burundi, abana bagize ishyirahamwe Cool Cousin biyemeje gufasha abantu aho rikora. Amakuru yo mu biyaga bigarariko abanzirizwa nk'uko mubizi nayo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezweho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, we waramutse neza.
Baramutse Thomas Tiahere muri Uganda. Abahinga mu kwibira mu mazi baratoye ibiziga 31 by'abantu mu kiyaga Victoria. Ni nyuma yaho ubwato barimwo bwibiye bukibira mu isanganya ryo mu mazi ryahitanye abantu benshi. Ibitigiri by'abafuye ngo bishobora kwiyongera. Ubwo bwato buvugwa ko bwari butwaye abantu barenga 100. Bwigihe bwihindukiza buribira mu kiyaga Victoria mu ijoro ryo ku munsi wa 6, ngo bwari bwemerewe gutwara abantu 50 gusa. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yashikirije abishishije ku rubuga rwe rwa Twitter ko yategetse ko ubwato bwose bwo muri icyo gihugu bwo kwandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none, kandi bukazogenzurwa ku buryo igihe cyose bumenyekana amazi burimwo n'igituma bwagiye muri ayo mazi. Museveni avuga kandi ko bene ubwo bwato bazohanwa kubwo kujya kwanjanjwa ku magara y'abantu. Ariko igipolisi cyashikirije ko bene ubwo bwato ari umugabo n'umugore hamwe n'umudereva wabwo bose bafiriye muri iryo sanganya. Nyamugigima ikomeye igipimo cha magnitude 6.3 yarateye mu burengero bwa Iran ejo ku munsi w'Imana, hakomereka abantu barenga 400 ariko nta woba yapfuye aramenyekana. Iyo nyamugigima yabaye ku mugoroba ku munsi w'Imana mu ntara ya Kermansa hafi y'urubibe na Iraq, kandi ngo yarumvikanye no mu bice vya kure nk'i Baghdad ku murwa mukuru wa Iraq. Abategetsi bo mu karere byabereyemwo babwiye televiziyo ya Iran ko benshi mu bakomeretse bariko barahunga banyaga amagara. Iyo nyamugigima yateye mu ntara yigeze guteramwo mu mwaka uheze, aho yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 600, hakomereka abaharugwa mu bihumbi. Uburusiya bwarateye ubwato bubiri bwa Ukraine bwongera butembagaza ubwato bugira 3 ni mwibahari yirabura, byabaye jo ku munsi w'Imana. Uburusiya bwagiriza abanya Ukraine kwinjira mu mazi yabo batabibamenyesheje. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko 6 bari muri ubwo bwato bakomeretse, kandi barahakana ko atakibi bari bakoze bagiriza Uburusiya ibikorwa by'agasomborotso. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaciye atuma ko inama yihutirwa y'abashikiranganji bajejwe iby'intambara mu ijoro ryo kuwimana. Nawe Nikki Haley, ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU, yashikirije mu butumwa bwa Twitter kw'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yatumwe ko vyihuta ikakorana kuri uyu munsi wa mbere. Leta Zunze za Amerika, abategetsi b'iki gihugu barahagaritse urujya n'uruza rw'abantu ku rubibe hagati ya San Diego muri Leta Zunze za Amerika na Tijuana muri Mexique. Ni nyuma y'abimukira bagerageje kwinjira ku nguvu muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana. Abagabo barenga 500, abagore hamwe n'abana, barabomoye ku nguvu ruhome rwari rwakozwe n'abapolisi ba Mexique, bituma abasirikare ba Amerika ku rundi ruhande barasa ivyuka bikoroza amosozi mu gihe kajugujugu za Amerika nazo zariko gutsura ikirere. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryashikirije ko umushikiranganji wa Mexique w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko igihugu ciwe kizosubiza abo bimukira amajana atanu bashatse gukoresha ingufu mu bihugu baje bavamo. Ayo makuru avuga kandi ko Mexique kidategekanya kurungika abasirikare guhangana n'abo bimukira. Abimukira bashika ku 5,000 bava muri Amerika yo hagati, benshi muri bo bahunga ubukene hamwe n'ubwicanyi mu bihugu byabo bashitse mu gisagara cha Tijuana gihana urubibe n'ubumanuko bwa leta ya California inyuma y'urugendo rurerure bakoze baciye mu gihugu cha Mexique. Abashinga mateka batari bake ba Leta Zunze za Amerika baritandukanije na Perezida Donald Trump ejo ku munsi w'Imana mu kudashikira ivyo yashikirije ko bitazwi nimba umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite yaragize uruhara mu bwicanyi bw'umenyesha makuru Jamal Khashoggi muri konsira Istanbul muri Turukiya. Umushinga mateka Adam Schiff umudemokrate azobarongoye umugwi w'abashinga amateka bajejwe iperereza mu kwezi kwa mbere yabwiye televiziyo CNN yaha muri Amerika ko yahawe n'ikigo CIA amakuru y'ivyatohojwe kuri urwo rupfu. Yongera avuga ko Perezida Trump yahemukiye Abanyamerika. Trump mu ndwi irangiye yashikirije ko Amerika yemera ibyashikirijwe na Arabia Saudite kandi ko atamenye nimba umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite yari azi ko uwo Jamal Khashoggi azokwicwa.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko mwumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari rero. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntikora uyu munsi, iririrwa ifunze. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwayo rwa internet iravuga ko ifite amakuru afatika yemeza ko ishobora kwibasirwa n'igitero cy'iterabwoba, ariko nta bindi bisobanuro ambasade itanga. Mu Burundi, abana batatu bihaye igikorwa cyo gufasha abandi bana ba ntaho nikora bashinze ishyirahamwe ryitwa Cool Cousin, baba mu gisagara cya Bujumbura. Ubakuriye Niteka Tracy afite imyaka 17 yonyine gusa. Iyi nkuru turayibaza Fidelite yishatse.
Umugwi witwa Cool Cousin warajushinga n'ingwane zugarije abana watangujwe n'abana batatu haraheze umwaka. Uhaye intumbero yo kwitaho abana bantawo nikora Niteka Tracy n'umwigeme w'imyaka 17 niwe urongoye.
Ndi kumwe n'abavyarabanje babiri nibo twatanguranye ubu mugwi. Urumva twebwe mu bisanzwe mu muryango turakunda kuduga tugiye kuri abanyukuru, hama tuko turaraba ingene abana babayeho, cyane cyane abana batoyi bari munsi yacu, ugasanga barabuze ibintu bimwe bimwe nk'imipira y'imbeho, nk'udusabuni two kumesa impuzu, ibintu nyine nk'ivyo nkenerwa mu buzima. Icyo gihe twaciye twiyumvira yuko kugira umugwi wacu ukafasha abana tukabaha icyo dushoboye kuronka.
Abana ba mbere bafashijwe n'uwo mugwi baba mu ikomine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu hari mu 2017 mu kwezi k'umunani. Abafashijwe n'abana 50 bahawe imipira y'imbeho. Muri uyu mwaka abandi bana bafashijwe n'uwo mugwi babikiremba mu ntara ya Bururi, komine Bururi mu manuko bw'u Burundi.
Twafashe kubafashisha ibintu by'isuku, amasabuni, ibijigiti n'umuti w'amenyo kugira bashobore kumenya kwiyoza amenyo, ibintu nyene batahora bagira mugabo bakwiye kumenya ko bikenewe mu buzima. Nico gituma twaciye dufata ico cyimviro turegeranya ibitari bikeyi baradufasha abandi mu kubituronsa tuca turayibashira. Ico gihe yari muri umwaka mu kwezi k'umunani.
Abo bose bafashijwe baba mu micungaro y'ahaba imiryango y'abo bana bashinze umugwi w'abakuru Cousin. Naho batanguye ari abana batatu, ubu abagize uwo mugwi bageze ku gitigiri cya 25. Uburyo bakoresha babukura mu kwiyungunganya no kwitanga. Hiroja Damilene afite imyaka 15 ari mu batanguje uwo mugwi, akongera akaba n'umunyamabanga. Amenyesha ko gufasha abo bana bisaba kwitanga muri bike bafise.
Dafasha abandi bana hari ibintu bimwe bimwe wiyima, kakorero rero umuntu aragwa nk'inyumvira ati wihe agafana muri yo mwanya urajgahebo kavuga ati aya mahera reka ndareke zwaterera mu bintu tuzohabana hariyo impira natanga n'ukuri bgati impira naho ndayitanze nayikunda wayikunda mugabo teza kwiha undi ayikenere gose kwa wewe usha no kuronka yindi kandi ho urumva ko babana ruguru ahantu hakanye cyane hagwe mvura kenshi cyo kime nka jewe ngumbanga ibujumbura
rwa muwanje dieda afinya ka 13 avuga ko ari byiza gufasha abandi batanose amahigwe nkawe
biraryoshe kubera nka twebwe ahantu twavukiye naje twatanze kugira tutuvukira ahantu bitagoye kuronka dufungura kubera hariho nk'abandi usanga kuronka icyo bafungura bibagora nawe ugaca yumvira ati genda bironka bitagoye mugabo ajya birabagora ugaca yumvira nawe ugende kubafasha ntibibagore gose
Shimirimana Brigitte n'umwe wabyeyi wabo bana batatu batanguje uwo mugwi arashimishwa ibikorwa vya bubana
nibo bironderera ngene bakora igikorwa nta na imwe twege tubaha ama programme ngene bigenda baraduhanuza gusa mugabo ivyumviro vyose biva muri bo nk'ubu jewe sinokubwira ngene baguze ibintu bajanye kirema cha bururi ntitwifise cyane kandi turi bakene twovuga cyane cyane ko babigira kubera umutima w'urukundo uvuga ko ntacupfana no kuvuga ngo umuntu afasha uko yifise hari benshi yifise cyane mugabo bafungura ibisigaye bakabita impozo bazirunda hantu gasanga zariwe n'inyenzi
uwo mugabo wa Cool Cousin ufise umugambi wo gusangira umunsi mukuru wa Noweli n'abana babatwa baba mu isi ya Buterere mu gisagara cya Bujumbura uwo munsi mukuru uri kuregereza kugabo bana intererano ziboneka cyangwa zitaboneka bategezwa kuzokora ico biyemeje
dukura mu buryo bwacu ni nk'uko umuntu azoduha nk'amahera y'ifana tuzoyabika kuko tuvuga ati dushaka gunezereza umwana w'umutwa wo mu Buterere igikuru n'umutima byo hanze biza mu nyuma ariko twebwe dutangura kwitanga tugakora ivyo twifuza
umugwi wa Cool Cousin ufise umugambi ukuzoshingishira hamwe gyemewe n'amategeko mu Burundi hagataho urongoye Tresi niteka aherutse gutorwa mu gitigi cy'abana 122 banya gatega k'abana kugira baje mu ihiganwa ry'agashimwe mpuzamakungu kotangiwe mu gisagara cya Cape Town muri Afrika y'Epfo ako gashimwe kotanzwe na Kids Right ikigo cyashinze ubushimwe mpuzamakungu ku bana baharanira amahoro ariko nta mahigwe yagize yo gutorwa ibujumbura Federation yashatse ijwi rya Amerika
Ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye mu ntara zo hagati mu Burundi hari n'abapfuye baguye mu binogo bimbamo amatafari amashyirahamwe aharanira agateka k'abana asaba leta kureba iki kibazo Fidel D'Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru
Ahaboneka abana bakoresha ibikorwa by'inguvu ni cyane cyane aho babumba amatafari ahenshi uharenganye ubona abana bariko bimba bongera biremeka ibumba ryo kumbamo amatafari ahandi ugasanga aho bana bariko biremeka amatafari baje gupakira imiduga mwishyirahamwe Sojepai Burundi riharanira agateka k'abana bavuga ko atari bibi ku mwana akora udukorwa dusanzwe to gufasha ababyeyi muhira ariko bo murinda ibikorwa bivuna Radislas Niyongabo aserukira Sojepai Burundi mu ntara zo mu karere ko hagati mu Burundi
mu bisanzwe nitwanka ko umwana akora udukogwa two muhira udukogwa ko kunganira ababyeyi ibikogwa bitamuvuna ibikogwa bitagira ingaruka mbi ku buzima bwiwe n'ukuri ibyo bikogwa umwana yategezwa kubikora kuko ntiwamureresha ubunebwe ntiwamureka ngo akure ari tambuka uzin nicyo gituma bizwi birekuwe n'amategeko twebwe turabishyigikiye mugabo hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye bariko barabakoresha kugira ngo baronke akayiniforme ugacasanga rero babajanye mu bikorwa bibarurisha ibikorwa bibarengeye cyane ivyo rero ugacasanga nibikorwa bimurengeye kandi atamyaka afise yo kubikora
bamwe mu bavyeyi baremeza ko bazi ko abana babo bakoresha ibikorwa bivuna ariko bakavuga ko biva ku bukene buri mu miryango uyu numwe mu bavyeyi afise abana bakoresha ko muri bene ivyo bikogwa yemeye kuvugira kuri mikoro y'ijuri rya Amerika
abana sibo bijyana agenda usanzwe ubiyitse cyo kugira ati je je ndo jaguhinika mato gusoma tafara hanaka hanyuma bakasomba sonde yo kumugoroba rero bakabahemba tufaranga twavuye baba bakoreye hanyuma kabona taha ubwitse agisida mba hakundi kirumba bana n'ubukene umuntu abafise kugira ariko yo kuyungumwe abana yo kuyunguruza zaratubwenye ugasanga arakuye imwe akantu kingira kamara shwa kuyumbia yuko mwana shwa kumgiringa lukandu hafizini yaka nkachumi ni umu ya shwa kusoma kama tafari kama chanabili changa machana tatawana shwa kusoma kafanu kunu mwana bangana ningu bafisi
mwriso jepaye parawisi chwa sababu ya ingabo la disirasi nyongabo huwa mwriso jepaye Burundi amenyesha kwa rinabana bamaze kuita wimana baguye mubiromge bimba mwa matafari agasawareta guaguru kilicho kibazo
nga karorero notanga nga nyene mwri giteka haliho kumusozi wita rutoki haraherutse gupfa umwana yapfiriye muri byo aho hantu nyene basanzwe bagirira amatafari uwo mwana yaziziki aho bimba ayo matafari umutekano wabo bana umutekano urakwiye bijya bimbamwo amatafari ni birombwe binini ya cyane kuburyo n'umwana guyemo acahirayo agapfa ari nabyo byabaye nose hanura rero na leta ko yonza iragenzura ibyo bikorwa aho bikorerwa ntihagire uhava yikika mukiza ngo akoreshe abo bana bakoresha abo bana kenshi kugira ngo babahe udufaranga twintica ntikize kugira ngo bunguke bo menshi batinya gukoresha abantu bakuze mwibaza yuko ari urukundo abantu bakuze mwibaza yuko babuze bafise imyaka 16 irenga bashobora gukora ibyo bikorwa bariko barakoresha abo bana
amashirahamwe aharanira agateka k'abana abona ko abavyeyi bari bakwiye kumenya ko ibikorwa nk'ivyo bicinyiza agateka k'umwana bikamwicirana kazoza igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bwije rya Amerika
mu Rwanda umunyamakuru Focus Ndayizero wa BBC amaze hafi icyumweru azimiye n'ubu ntaraboneka umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi aratubwira irizimira
Madame Mukarugira Chantal umugore wa Focus Ndayizera avuga ko aheruka umugabo we ku wa gatatu mu gitondo ubwo yavagaho batuye mu karere ka Muhanga yerekeza mu mugi wa Muhanga mu ntara ya Majyepfo agasobanura ko kuva ku wa gatatu kugeza ubu atarongera kumubona
yavuye hano mu rugo ambira ngo agiye Muhanga ava mu rugo nyine mu masaha 2 nongiye kumushaka nko mu masaha 7-8 telefone yarasona ntiyayifata Bandete gatoya ndogira muhamagara saa 9 noneho nsanga telefone ntabwo iriho kugeza na n'uyu munsi natangiye kugira impungenge mu masaha y'umugoroba nko mu masaha 12 kuko ubundi ubusanzwe ntabwo ajya kuraho telefone intambwe nateye nagerageje kuvugisha abantu nzi inshuti ze bakundaga kuba bari kumwe uwo mbajije wese akambwira ati nanjye namuhamagaye ndamubura bukeye bwaho ubwo nibwo nanateye intambwe ndavuga ngo kajye kubivuga kuri ribu
Mukarugira Chantal twavuganye kuri telefone igendanwa mu ijwi ririmo agahinda yumvikanishije ko yabanje kwizera ko umufasha we yagaruka mu rugo abonye byanze hashize iminsi 3 kuri uyu wa kane nibwo Mukarugira Chantal yegereye urwego rw'ubugenzacyaha ribu bukorera mu mugi wa Muhanga ariko bamubwira ko iperereza ntacyo rirageraho avuga ko ibura ry'umugabo we ryamubereye urujijo kuko yarasanzwe nta muntu n'umwe azi bafitanye ikibazo
na kintu ntekereza mbese byambereye urujijo kuko ubundi mu busanzwe ni umuntu ntago anywa inzoga wenda ngo uvuge ngo yaba aragiye mu bintu bidakwiriye nta bantu nzi wenda navuga ngo yari afitanye nabo ibibazo wenda ngo mbepfe ngo nibo nashakira ni ukuvuga ngo kuri njyewe ni urujijo numva byaranyobeye mu rugo nyine biragoye umuntu wagiye bitunguranye kubisobanura nyine ntabwo nzi ukuntu nabona mbisobanura abana bakuru umva umukuru afite imyaka 7 abo bakuru rero nyine ntabwo babura kumbaza buri mwanya papa rihe papa fataje agerageza kubabwira yuko ari buze ari mu kazi
urujije rurumvikana no kubari basanzwe ari inshuti magara ya Ndayizera kuko kugeza ubu abari basanzwe bagendana nawe umunsi ku munsi batarabasha kwiyumvisha uburyo yabuzemo Bwana Muhizi Elize ni inshuti ya Ndayizera akorera ikinyamakuru Museke mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo
wagatatu mu gitondo twaravuganye kuri telefone ambwira ko yerekeje ku ishuri yahiga abana biwe ambwira ariko ko mu kanya gatoya aza kugarukaho ukabona nge rero ubwo ngubwo nakomeje muri za gahunda zitandukanye nibwo nahamagaye telefone ye yanga guca kugeza uyu munsi umugore nawe arambwira ati ahubwo nari nzi ko muri kumwe noneho kuva uwo munsi kugeza ubu twakomeje kwiyambaza izindi nzego zishinzwe ariko kugeza aya masaha ndimo kukubwira nta makuru ye nta n'igisubizo twari twabona nta kibazo kidasanzwe yari afite nta n'ikibazo na gitoya yigeze ambwira ati mfite ikibazo nimubona habaye ikibazo muzabikurikirane ntacyo napa ikiduhangayikishije cyane no kutamenya niba akiriho aho yaba aherereye ni he dutegereje ko hari igisubizo ibisubizo bazabaha ikigaragaza aho yabahereza ariko biraduhangayikishije kandi biduteye impagarara.
Kugeza ubu nta makuru afatika aramenyekana ku cyaba cyihishe inyuma y'ibura ry'umunyamakuru Focus Ndayizera. Gusa umuryango we uvuga ko ukomeje gushakisha nubwo bizeye ko ribiza bayamenye uko iki kibazo giteye. Focus Ndayizera amaze igihe mu itangazamakuru, yakoreye ibitangazamakuru byandika akorera Radio Rwanda. Muri iki gihe yumvikanaga rimwe na rimwe kuri Radio Mpuzamahanga y'Abongereza BBC. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Siporo n'imikino mu Burundi ni basketball n'umupira w'amaguru. Evariste Nzikobanyanka.
Mu mpera zindwi twaraye turangije ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaboko basketball yari rigeze mu cya kabiri kirangiza. Ku munsi wa gatandatu ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino n'imico Kama habaye inkino zibiri. Ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha zitandatu z'umurango, Berkosta w'i Bujumbura watanye mu mitwe na Young Sisters w'Ingozi. Urukino rwarangiye ku nzinzi ya Berkosta y'amanota 47 kuri 22 ya Young Sisters. Ku ruhande rw'abagabo naho igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo, Dinamo w'i Bujumbura watanye mu mitwe na Target Intamenwa w'Ingozi. Urukino rwarangiye ku nzinzi ya Dinamo y'amanota 67 kuri 63 ya Target Intamenwa. Ku munsi w'Imana naho ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha 4 Legazelle w'i Bujumbura watanye mu mitwe na Aigle Noir w'i Makamba. Urukino rwarangiye ku nzinzi ya Legazelle y'amanota 58 kuri 27 ya Aigle Noir. Igihe cy'isaha zitandatu z'umurango naho Urunani rwatanye mu mitwe na Jimkana yose y'i Bujumbura. Ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi y'Urunani y'amanota 67 kuri 59 Jimkana. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa 15. Ku munsi wa gatanu ku kibuga cyitiriwe Umuganura Rudoviko kwa Gasore habaye urukino rumwe rwahuje Atletico y'i Bujumbura na Kayanza United wo mu ntara Kayanza. Ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Atletico ya 2-0 bwa Kayanza United. Kuri uyu wa gatandatu naho habaye inkino zibiri ku kibuga cyitiriwe Umuganwa Rudoviko kwa Gasore. Igihe cy'isaha 7:30 Messager Bujumbura watanye mu mitwe na Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi. Ubwo rukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Igihe cy'isaha 10 naho Buja City wo mu gisagara cya Bujumbura wakiriye Olympic Star w'i Muyinga. Urukino rwarangiye ku nzinzi y'ibitsindo indwi vya Buja City kuri 2 za Olympic Star. Ku munsi w'Imana naho habaye inkino zitatu kuri Stade Ngoma Igitega. Musongati wo muri iyo ntara wakiriye Ngozi City w'Ingozi. Ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Musongati y'ibitsindo 5-1 cya Ngozi City ku kibuga cyitiriwe Umuganwa Rudoviko kwa Gasore. Igihe cy'isaha 7:30 Rukinzo watanye mu mitwe na Lelier yose y'i Bujumbura. Ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Lelier ya 2-0 bwa Rukinzo. Igihe cy'isaha 10 naho Bumamuru wo mu Cibitoke watanye mu mitwe na Aigle Noir w'i Makamba. Ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Aigle Noir ya 1-0 bwa Bumamuru. Igice cya mbere cyiganwa Fazale cyaraye kirangiye, umurwi Aigle Noir ukaba ariwo wa mbere n'amanota 41. Icegera cy'umumenyereza w'uwo murwi Bamba Jean-Luc yabwiye Ijwi rya Amerika ico bakesha ico kibanza cya mbere muri Fazale.
Twe vraiment ico no vuga bo c'est la fin qui justifie les moyens. Mugabo ico je no vuga umugwi wacu wa Aigle Noir cyane cyane abakinyi je ico mbona turi très discipliné. Sawa kinyibonye na staff yose na ama na organization ya mutama honorable nyakuba wa president wa federation ariyo bintu adufashamo cyane cyane question ya organization.
Biravuga ko umugwi Aigle Noir hari abakinyi batandatu ugiye kugurisha, ivyo nivyo?
Ego nivyo.
Mbega ivyo ntibizotuma phase retour ibagura kumbe uri mu gatakaza?
Oya, bizovana na organization y'umugwi kubera bo twe ico dukeneye yuko boshobora kugugwa après championnat. Kwera Aigle Noir ya chafisa wakini benshi nga Musongati, turafisa wakini za unité hose, turafisa wakini.
Tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru, imigwi Vitaro na Messager Ngozi
ifise inkino mpuzamakungu muri ndwi twatanguye muri rya higanwa ry'igikombe cha CAF Coupe de la Confederation umugwi Vitaro watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu mu higanwa ry'umwaka uheze wafashe urugendo kuri w'Imana ugana igihugu cha Cameroon uzotana mu mitwe kuri uyu wa kabiri na New Star w'i Douala ku munsi wa gatatu naho ku kibuga urukundo c'ingozi Message Ngozi uzakira Ismailia wo mu gihugu cha Misiri ni muri zankino zo guhiganirwa igikombe cy'imirwi yabaye iwa mbere iwayo club champion Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika sport n'imikino mu Rwanda ping pong n'umupira w'amaguru mpuzamahanga Jean-Claude Munyandinda
mu mukino wa ping pong bakunze kwita tennis yo kumeza kuva kuri wa gatanu tariki ya 30 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 2 Ukuboza mu Rwanda hazabera irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu bigize igice cya Afurika y'Iburasirazuba ku bakinnyi batarengeje imyaka 18 imyiteguro y'iri rushanwa irakomeje ikipe y'u Rwanda izaseruka ikabigizwe n'abakinnyi 12 abahungu 6 n'abakobwa 6 muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis de table mu Rwanda akaba agiye kudusobanurira ibirebana n'iri rushanwa
nitwa Inok Bahati aba ndumunyamabanga w'ishyirahamwe rya table tennis
tuje kubasura muri gahunda zikomeye cyane z'amarushanwa azabera hano i Kigali mu Rwanda aya marushanwa ateyate nibihe bihugu bizaseruka
iri rushanwa riri mu rwego rwa Afrika ariko mu karere u Rwanda ruherereyemo akarere k'Iburasirazuba navuga ko ari u Rwanda ruzakira hakazamo Seychelles hakazamo Madagascar Île Maurice Somalia Ethiopia Uganda Sudani ni rushanwa rihoraho kandi rigaha amahirwe igihugu kitwaye neza kugira ngo gihatanire urundi rwego mu rwego rwa Afrika ndetse no ku rwego rw'isi ubu rero tukaba dufite amahirwe yo kwakira iri rushanwa mu rwego rw'akarere ariko ku Rwanda navuga ko ari amahirwe kuko ni bwo bwa mbere habaye irushanwa nk'iri ngiri mu rwego rwacu kuko twadusanzwe tumenyereye amarushanwa wenda yo mu karere ahuje ibihugu nka bitatu gusa kandi ari imikino ya gishuti ariko ubu ngubu ni amahirwe twahawe na ITTF ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzamahanga rya table tennis ryaduhaye amahirwe yo kwakira aya marushanwa ubwo habaga inama nyafurika yabereye Île Maurice mu kwezi kwa cyenda aho bemeje ko u Rwanda rushobora kwakira iyi mikino
turumva ko ari irushanwa rikomeye rizahuza n'ibihugu byinshi gutegura irushanwa nk'iri mpuzamahanga ni ibintu bitoroshye murabyifatamo mute ese ubufasha bw'abafatanyabikorwa bo muri siporo mu Rwanda cyane cyane abahagarariye siporo mu Rwanda burahari cyangwa se no kwirya mukimara
uvuze neza aho usozereje kuri iryo jambo ryo kwirya n'ukimara twebwe turabatangiza ntabwo twabihisha niyo mpamvu natangiye mbabwira yuko ari irushanwa natwe tubona ko risaba imbaraga nyinshi ngo Rwanda dutegure irushanwa nk'iri ngiri twateguye ibikoresho ibyo bikoresho n'ameza n'udupira ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye na table tennis tukaba dufite amahirwe yo kuba twarakoranye nk'abafatanyabikorwa ambasade y'Ubushinwa twatangiye tuyisaba inkunga zibanze ni ukuvuga kubona nk'ameza ariko barenze aho ngaho badufasha kubona ibikoresho bihagije mu kwezi kwa munani baduhaye ameza 50 ntirengagije nanone ko hari ubufasha bukomeye cyane bwa Ministeri ishinzwe siporo mu gihugu ariyo yagiye tumurikira imbere itwereka abafatanyabikorwa bakomeye nka Komite Olympique Komite Olympique nayo yagiye tugenera amahugurwa ahagije ndetse no kuduha ubundi bushobozi bwatuma tugera ku byo twifuza nk'anga duherereye turi kuganira nibo badutije iki cyumba dukoreramo
tugiye mu mupira w'amaguru guhera ejo bundi kwa gatatu amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika ahuza amaclub azakina imikino yayo y'ikubitiro mu cyiciro cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya APRFC izakira Club Africa yo muri Tunisia ku isitade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa 9 n'igice mu mikino y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya Mukura Victory Sport izakinira muri Afurika y'Epfo aho izaba yasuye ikipe ya Free State Stars yo muri icyo gihugu imikino yo kwishyura muri aya majonjora y'ibanze izakinwa nyuma y'icyumweru kimwe yari Claude Munyandinda i Kigali
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya Nshuti zacu mwese mukunda Ijwi rya Amerika, ndabashimiye byimazeyo. Ibiganiro birakomeza umunsi wose. Mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.